mwumvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 2531 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko cyatangije iperereza ku basirikare barashe abanyagihugu bari mu myigaragambyo ya politiki iherutse kuba muri icyo gihugu. Abagera kuri 50 barishwe. Turahamagara umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kampala. Mu Burundi, abagore n'abakobwa 50 bagiriwe nabi bishwe babura ibirengero cyangwa se bafashwe ku ngufu mu gihe cy'amezi atatu.
None ayo mabi yakorewe hehe? 11 i Karusi, 5 mu Kayanza, 5 i Bubanza, 4 i Ngozi, 3 mu i Bujumbura, mu Rutana, Muramvya, i Muyinga, i Mwaro no mu Cibitoke.
Sophie Shima, umuvugizi w'ishyirahamwe ry'Abarundi kazi baharanira amahoro n'umutekano, turamumva mu kanya. Mu Rwanda, Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko hari aho uburenganzira bwa muntu butubahirijwe mu gukurikiza gahunda yo kurwanya COVID-19. Hari abaturage bane bishwe n'abapolisi.
Twasanze uretse gukurikirana bari abantu n'inzego zibishinzwe, ariko hariho nibyo inzego zikuriye bari abantu bakoze ibyaha zagiye zikorera bahungabanijwe n'ibyo bikorwa.
Mukasine Marie Claire, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, avuga ko komisiyo ayoboye yabashije kwegera iyo miryango yiciwe. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Venice. Abashinga amateka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo jo ku munsi wa kane baratoye bongera baremeza gukura umukuru w'iyo nama Jeanine Mabunda. Mu gihe hamaze iminsi hari amahane hagati ya Perezida Felix Tshisekedi hamwe n'abayoboke buwe yasubiriye Joseph Kabila, umwe mu badiplomate muri icyo gihugu, yavuze ku ruhande rw'abanywanyi ba Perezida Tshisekedi hamwe n'aba Kabila basa n'abatariko bariyunga, kandi ko ari ikimenyetso kibi gishobora gusunikira igihugu mu ntambara. Perezida Tshisekedi yavuze ko ashobora kurondera urundi runani mu runani ruhasanzwe FCC canke vyanse agasesa inama nshingamateka yose agatuma ko ayandi matora. Intandaro yo kutumvikana yatanguye igihe Kabila na Perezida Tshisekedi babisikanye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere 2019. Kabila yagumanye igihagararo mu banyepolitike Sumambike nawe hamwe n'abasirikare yasize agenye mu mabanga atandukanye. Ibi byatumye bitorohera Perezida Tshisekedi kugaragaza ubutegetsi yahawe n'abanyagihugu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarishe abagwanyi 8 b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab, ikomeretsa abandi 2 mu bitero by'indege cyagabye ejo ku munsi wa 4 muri Somalia. Ibi byatangajwe na Lieutenant Commander Christina Gibson avugira igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM. Iri tangazo rivuga ko ibitero 2 by'indege mu mihana y'Idlib byari bitumbereye akagwi k'iterabwoba kazwi ko kagize uruhara rukomeye mu gukora no gutega ibisasu biturika harimo n'ibitegwa mu modokari. Igisirikare cya Amerika kivuga ko abasivile bakomerekeye muri ibyo bitero canke abishwe. Ibitero bibaye haheze iminsi mike Perezida Donald Trump ategetse ubushikiranganji bwo kwivuna abansi gukura muri Somalia abasirikare nka bose 70 bari muri icyo gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU ryarahawe ejo ku munsi wa 4 agashimwe kitiriwe Nobel ko muri uyu mwaka w'2020. Umuyobozi nshingwabikorwa wa PAMU David Beasley yakiriye ako gashimwe ari i Roma ku cicaro gikuru cya PAMU, yongera ashimira komite ya Nobel iri Oslo muri Norvege. Yavuze ko ari akamu PAMU tewe ko kongereza ibikorwa kuko kubwo intambara, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ikiza cya COVID-19 byatumye imiliyoni 270 z'abantu ku isi ziriko zigana mu mapfa kubwo kubura ibifungurwa. Mwaka wa 2019 PAM yarafashije abantu hafi imiliyoni jana mu bihugu 88. Komite ya Nobel yavuze ko haruhande yo kurwanya inzara ishyirahamwe PAM yafashije mu kugarukana amahoro mu bice bibangamiwe kandi yarakoze kugira inzara ntikoreshwe nk'ikigwanisho cyo mu ntambara. Ibihugu bya Israel na Maroc byaremeranije kwemerana hagati yabyo bifashijwe na Leta Zunze za Amerika. Ibi bikurikira ibindi bihugu by'Abarabu arivyo Bahrain, Sudani na Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe biheruse kwiyunga na Israel. Perezida Donald Trump yatangaje aya masezerano hagati ya Maroc na Israel yaje ku munsi wa kane, avuga ko ari amasezerano y'amahoro yakataraboneka mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Umukwe wa Perezida Trump akaba n'umuhanuzi we mukuru Jared Kushner yavuze ko n'ibindi bihugu biri mu nzira yo kuzonagura imigenderanire na Israel. Leta Zunze za Amerika yaratangaje ibihano kuwa kane jo ku bategetsi 17 ba Leta y'Ubushinwa hamwe n'abandi banyamahanga kubwo guhohotera agateka ka zinamuntu. Ibi bihano kandi yahawe imiryango ya hafi y'abo bategetsi. Aba bantu hamwe n'imiryango yabo kuva ubu ntibemerewe kwinjira ku butaka bwa Amerika.
Arakoze arunyize bigira Imana utugejeje amakuru avugwa hejya no hino ku isi. Tubibutse ko yimwumva ari radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru ya tutu ya heri muri Uganda, igisirikare cy'icyo gihugu cyatangaje ko cyatangije iperereza ku basirikare barashe abanyagihugu bari mu myigaragambyo ya politiki rutse kuba muri icyo gihugu abagera kuri 50 bakicwa. Ibyo perereza ribaye nyuma y'aho amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu asabye ko habaho iperereza ryigenga kandi ababyizemo uruhare baboneka bakabihanirwa. Ikampala, inkuru irambuye yateguwe na Ignatius Bahije.
Ukurikije raporo y'igipolisi, abantu 54 nibo bapfuye barashwe mu myigaragambyo yamaze gatatu mu mujyi wa Kampala n'indi mijyi mu gihugu yakurikiye ifatwa ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine. Uwo munyapolitiki akimara gufatwa mu kwezi gushize, imyigaragambyo yahise yaduka mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mujyi wa Kampala. Igisirikare n'igipolisi byahise binyanyagira muri iyo mijyi yose yaberagamo imyigaragambyo kugira ngo bihagarike, ariko abarengera uburenganzira bwa kiremwamuntu banenze izo nzego z'umutekano bavuga ko zakoresheje ingufu zirenze mu kwihagarika byaviriyemo gutakaza ubuzima bw'inzirakarengane. Ukurikije imiryango, umubare w'abishwe urenze uwo polisi itangaza. Avugana n'abanyamakuru, uwungirije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Lieutenant Colonel Deo Akiki yavuze ko batangije iperereza ku basirikare babo baba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi bw'abaturage. Turimo gufatanya n'igipolisi n'izindi nzego zitandukanye ndetse n'abaturage muri rusange kudufasha kumenya abasirikare bacu barenze ku murongo. Raporo y'ibyabaye yerekana ko hari amakosa yakozwe ku ruhande rwacu. Akazi kacu tugafitemo ubumenyi buhagije kandi tuzi aho tugomba kugarukira, abakoze amakosa bagomba kuzayahanirwa. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu nyuma y'iyo myigaragambyo, umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yavuze ko haba hari amakosa inzego zishinzwe umutekano zakoze yaviriyemo icwa ry'inzirakarengane, ariko ko umubare munini w'abiciwe muri iyo myigaragambyo ari uw'abigaragambyi bagerageje kurwanya inzego z'umutekano. Anizeza ko Leta izatanga indishyi ku nzirakarengane zayiguyemo. Ati icyakababaro abantu 54 bapfiriye muri iyo midugararo 32 ku bapfuye barabigaragambye bagerageje kurwanya abashinzwe umutekano ukurikije raporo ya polisi leta izatanga indishyi kuri abo bose bishwe ariko batari mu myigaragambyo bakicwa n'amasasu yataye inzira ariko ntabwo izatanga indishyi kubishwe bagerageza kurwanya inzego zishinzwe umutekano abatakaje ibyabo bafite gihamya nabo bazishurwa impirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwamuntu zanenze icyo perezida Museveni yatangaje cyo gutanga indishyi zivuga ko ababigizemo uruhare bakagombye kubanza gukirwa imanza bakanahanirwa ibyaha byabo kandi iyo ndishyi ikagenwa n'inkiko atari perezida ubwe ni muri urwo rwego ishyirahamwe n'igihugu ry'abunganira abandi mu mategeko Uganda Law Society rivuga ko rizafasha imiryango y'abishwe kugeza ibirego byabo mu butabera no kuyiburanira Fiona Wall ni perezida w'iryo shyirahamwe ati ikiza nuko ubungubu amategeko areba uburenganzira bwa kiremwamuntu yemerera iburanishwa ryihariye ry'abashinzwe umutekano kubita ibyabo barenga ku mategeko mbere bakingirwa ikibaba na leta kuko niyo umuntu yashoboraga kurega yonyine kubera ibikorwa by'abashinzwe umutekano igisirikare n'igipolisi tubihaye amahirwe kugira ngo bihane abakozi babyo ariko bidakozwe tugiye gufatanya n'imiryango y'abatakaje babo kugera ku butabera turasaba abaturage kuduha amakuru yose n'ibimenyetso baba bafite kugira ngo bizadufashe gukurikirana ababigize mu ruhari dukiye mu butabera
so that we can hold these organs responsible and accountable.
Kurundi ruhande imiryango mpuzamahanga itandukanye ishira hamwe ry'ibihugu by'uburayi hamwe na leta zunze ubumwe bwa Amerika byamaganye ubwo bwicanyi hamwe n'irindi kandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryakorewe abaturage muri iyo myigaragambyo Elliot Angel mushinga amateka muri leta zunze ubumwe bwa Amerika we yaraye yandikiye bamwe mu bayobozi bakuru b'iyo leta gukurikiranira hafi icyo yise ikandamizwa y'uburenganzira bwa muntu rikabije muri Uganda atanga ingero z'ubwicanyi kuva mu wa 2016 avuga ko bwagiye bukorwa na leta ku baturage anasaba leta zunze ubumwe za Amerika ko zakongera gusuzuma ubufatanye bwazo na Uganda cyane cyane mu nkunga zihaye iki gihugu z'ibikorwa by'iterambere hamwe n'umutekano Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
mu Burundi abagore n'abakobwa 50 bagiriwe nabi bishwe baburi birengero bafashwe ku ngufu n'ibindi bibangamira ubuzima mu gihe cy'amezi 3 ibyo ni byatangajwe n'ishyirahamwe ry'abagore b'abarundi kazi baharanira amahoro n'umutekano mu gusoza gahunda yo gukangurira abantu ko abagore n'abakobwa batagomba guhohoterwa leta y'u Burundi ivuga ko yahagurukiye kubarengera Pierre Claver niyo nkuru
Umuhero w'abakenyezi waranira amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi watangaje ko amabi akoregwa abakenyezi akibangamiye abarundi kazi batari bake nk'uko uwo muhari wabisanze mu matohoza wagize kuri uyu wa kane hasozera ibisekeza by'iminsi 16 yo kurwanya ayo mabi haba ku isi no mu Burundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika umufasoni Sophie Shima avugira uwo muhari yatangaje ko abarenga 50 bahuye n'amabi atandukanye mu mezi 3 aheze harimo kwicwa no gufatwa ku nguvu
abagore 11 n'uruyoya rw'amezi 2 barishwe abakenyezi 6 n'abigeme 13 barafashwe ku nguvu abagore 5 bafashwe ku nguvu abigeme 2 bafashwe ku nguvu baca baragandagura abagore 5 barahohotewe mu ngo zabo umugore umwe yarahohotewe n'imbonerakure abagore 6 barahagariswe biciye kubiri n'amategeko none ayo mabi yakorewe hehe 11 ikarusi 5 mu Kayanza 5 ibubanza 4 ingozi 3 mu Ibujumbura mu Rutana Muramvya imuyinga imwaro no mucibito hariho nabandi batamenyekana kenshi kubera ukudahana baratekewe n'ubwoba batinya yuko mu miryango yabo babaca abandi baranduye umugere wa sida batinya kuvuga ica ivyababayiko
ibirori byo gusozera iryo sekeza ku rwego rw'igihugu byabereye muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura rurare Imeri de Sagushimike umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina ahamagariye abajejwe intwaro n'umutekano guhagurukira kugwanya ayo mabi
kubera ko amabi kigeme akorerwa ahanini mu ngo ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bazitire batarondegwa mugendere rero ingo zirimo mubano muke na cyane cyane ubamenyeshe ko umuti w'ingorane hagati y'abubakanye utari mu gushyira mu migere ariko uri mu kwitura ubutungane mu gihe hari umukenyezi yashyikiwe n'amabi afatiye ku gitsina ikibano n'abajejwe intwaro mutegerezwa gufata iya mbere mu kumutabara no kumutabariza ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa kandi gufasha mu gusengeza uwakoze amabi mu kurangira uwo yashyikiye aho yitura no mu gusengeza uwayakoze nabo kandi bategerezwa gufasha ubutungane mu kumenya ingene ibintu byagenze ngo babone gukubita intaye mu gahanga uwayakoze
icyo bikoze umuhari w'abakenyezi ugwiryemo abahunze abandi bakaba bakiri mu gihugu ubona ko hakiri gukingiranira ikibaba bigatuma bakora ayo mabi badahanwa
nta matohoza kwiye akoregwa ngo agire icyo ashika ko ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigiri by'abakorewe ayo mabi atandukanye muri iki gihe mu Burundi kubera kudahana abakora ayo mabi kuva 2015 ufata ku ngubo bakenyezi nabigeme cyakoreshejwe kandi nk'ikigwanisho cyo mu ntambara cyoroshe kuronga kandi cyonone ubuzima bw'ababikorewe icyo caha naco kikaba gituma n'imiryango yabo bantu bamererwa nabi ntitwokwirengagiza kumenyesha kandi ko icyo caha cyo gufata ku nguvu byakorewe abagabo n'abasore n'abandi
igihe cyose keza ryatanguzwa mu ntara ya Muramvya icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yamenyesheje ko atakindi kizorandurana n'imizi ayo mabi atari gushengeza abayakora
mu gihe uwariwe wese yakorewe amabi abakenyezi n'abigeme ubutungane bwamuhamye bituma bakorewe amabi bumva ko basubijwe mu gateka kabo abenegihugu nabo bakakurikirwa byoroye twonga dukemura abarongoye imitumba kubandanya birinda kwivanga mu bijanye no guhana abakoze amabi afatiye ku gitsina ahubwo bafashe gusengeza bene izo nkozi z'ikibi
iminsi 16 kuva itariki 25 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 10 z'ukwezi kw'12 k'umwaka utashe amakungu yagihariye kugwanya amabi afatiye ku gitsina muri rusangi by'umwihariko ayakorerwa abakenyezi n'abakobwa ishami mpuzamakungu ONI rifata iyo minsi nko gukangurira abantu bose cyane cyane inzego za leta gukingira agateka k'abagore Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tujye mu Rwanda komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yerekanye ubushakashatsi bugaragaza ingaruka z'imigambi yafashwe mu kurwanya COVID-19 ku burenganzira bwa muntu hari abafashwe barenze ku mabwiriza barabihanirwa hari n'abaturage bane bishwe n'abapolisi Kigali Asumta Kaboyi
Ubushakashatsi bugamije kureba uko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe mu gihe cya COVID-19 bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ukorerwa mu turere 15 two mu ntara zose n'umujyi wa Kigali bukaba bwarabajije abantu 76 barimo 100 bo mu nzego za leta na 600 b'abaturage basanzwe. Ubu bushakashatsi bwarebye ku ngaruka zabaye ku burenganzira bunyuranye burimo uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira ku buzima, uburenganzira bwo kubona amakuru, uburenganzira bw'uburezi n'uburenganzira bw'umurimo. Ku burenganzira bwo kubaho, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yabonye ko hari ibirego byashinjwe polisi ko hari abaturage bane bishwe n'abapolisi barimo babiri bo mu karere ka Nyanza, umwe w'Irwamagana n'undi umwe w'Ingoma. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikemeza ko usibye kuba bishe abo baturage barakurikiranwe mu nkiko. Presidente w'iyi komisiyo Madame Mukasine Marie Claire akemeza ko komisiyo yoboye yabashije kwegera iyi miryango ngo yiciwe.
Twarabikurikiranye, twasanze uretse gukurikirana bari abantu n'inzego zibishinzwe, ariko hariho nibyo inzego zikuriye bari abantu bakoze ibyaha zagiye zikorera bahungabanijwe n'ibyo bikorwa, ari mu rwego rwo gufasha imiryango. Hari nk'abavugaga babuze ibikoresho ministeri zibashinzwe zagiye zibibaha, ibyo nabyo twarabikurikiranye kandi twasanze ikibazo baragifashe mu maboko.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kandi ivuga ko hari abayobozi b'inzego z'ibanze bakoresheje inshingano zabo nabi bagakora ibikorwa bihungabanya abaturage. Ubushakashatsi bwayo hagaragajwe abasirikare bashinjwe gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bo mu mudugudu wa Kangondo muri Kigali, ndetse inkiko za gisirikare zikaba zaraciye imanza abo basirikare babiri kandi bakaba barahamwe n'ibyaha. Hari kandi abayobozi bo mu nzego z'ibanze barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ya Cyuve, Gacaca na Kinigi mu karere ka Musanze, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza, ndetse n'abadaso babiri bakubise abaturage babaziza kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abaturage kandi bakomeje kwinubira ibihano bahabwaga mu gihe babaga banenze kubabwiriza yo kwirinda COVID-19.
Aya manege nyabona nk'aho ari menshi bitewe n'uko abantu benshi nta n'imikorere bafite.
Hari nk'abadafite transport, kandi n'abafite transport nk'iyo ufite nk'imodoka uhura na mbotiyaje mu nzira, bigatuma wageza na za sambira. Mbega ubwo urumva nta kwiteza imbere birimo ku muturage, kuko bazajya baguca amande ayo baguciye yose. Wowe utanga amande wiherere muri ibyo?
Yewe bibihano ndabona bikarishye, ntabyo nabona kuko no kurya birangora njyewe.
Ku bigendanye n'imibereho ndetse n'uburezi, komisiyo yagaragaje ko hari abanyeshuri bamwe babuze ubushobozi bwo gusubira kwiga kubera ubukene bw'imiryango yabo yatewe n'iki cyorezo. Bamwe mu banyeshuri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ku bukene mu miryango yabo bwatumye hari abatagana inzira y'ishuri.
Merewe mu rugo uko bimeze, ntabwo biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID, ntabwo bazatangiye nta nubwo biteguye.
Ku itangira ry'amashuri iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene, mbona ari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza, ubuzima bwo mu rugo ntabwo bworoshye rwose, mu gace k'iwacu ari benshi batazayasubiramo.
Ari n'amatike, ngo ari no gushaka amatike, gushaka minirivare. Nta kazi kenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse, ni ikibazo.
Ku burenganzira bw'umurimo, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko umubare w'abashomeri wiyongereye uva kuri 6.1% ugera kuri 22.1% mu kwezi kwa gatanu, naho mu kwezi kwa munani ugera kuri 16%. Safari Manuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, asaba leta gufasha abaturage bahuye n'izi ngaruka.
Biriya bibazo komisiyo yagaragaje fate nka biriya birebana n'ubukungu ku bw'umuturage, ni ingaruka COVID yagize muri iki gihe, haba ku burezi, haba ku bukungu, ku bucuruzi, muri ekonomi. Ni ukuvuga mu by'ukuri biriya byose ni ibibazo twagiye tubona natwe nka sosiyete sivile, kuko nta muntu bitagezeho ingaruka, ahubwo dusaba yuko na leta nyine yashyiramo ijisho cyane kugira ngo irebe uburyo yakwasista abaturage kandi ingeri zose.
Ubu bushakashatsi bwa muritswe bwahuriranye n'igikorwa cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 72 y'itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikavuga ko kwizihiza isabukuru byahuriranye kandi n'ibihe bitoroshye isirimo y'iyaduka ry'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanije uburenganzira bwa muntu muri rusange. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
impunzi z'abarundi zirenga 300 zavuye mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge zimaze ibyumwe bibiri mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zugarijwe n'intambara n'indi mibereho mibi yo kubura aho bege ku mutwe. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo y'Mulongwe.
Mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi ntara y'Ikivuyepfo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari impunzi z'abarundi zageze zivuye mu nkambi ya Monge Monge aho zari zimaze imyaka ibiri. Hashize ibyumweru bibiri zigeze Mulongwe ariko zugarijwe n'inzara no kubaho nabi, zicumbitse ahantu wasakaye ariko harangaye. Tukiyagera batubwiye yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ibiribwa ku isi ritabagoboka nk'uko bikwiye.
Ni ukuvuga twebwe kabisa ku bintu bijyanye n'ingurwa tubayeho nabi, kuko barashobora kuduhereza nk'ibigozi bibiri bakatubwira ngo ibyo muzobijya nk'iminsi ine, ugasanga ngaho uri umuntu ufise nk'imiryango y'abana 4-5. Nukuvuga hageze kubitegura ngo tubifungure biratugora cyane kuko ninjya zike zibaho. Hanyuma rero ukaza wumva nk'umuntu bakatubwira ngo baratwongeye bakatwihera nk'ibigozi bine by'ubufungu byo bizobakwiza iyinga ryose, ukadusanga kabisa n'ibintu by'ibitera soni. Nk'umuntu hoho w'umutaye gange na kamara maza ntibamukwiriza n'agakombe k'ubufu cyangwa kamanjegeri bakacamubwira ngo ibyo uzobigirwa iyoho. Ibyo rero biramaze kutumerera nabi, turasonza tugafa nabi mbere tubona yuko ko twipfuza mutuma muduha natwe tukaronka ayo masikope kugira tuze dusume nk'abandi, kuko ntitugira imirima, ntitugira icepfo cya ruguru, turahangayitse. Niyo tugiye gusoroma utuboga baradufatira mu mashyamba bakatugirira nabi, nta mwidegembya na mutonya dufise, turashonje inzarira twisha abana n'amarira gusa, twabuze icepfo cya ruguru kabisa.
Baduhereza ikigozi nk'umutayigango amuha ikigozi cy'ubufu n'akanusu kamanjegeri ngo abige iminsi itatu. Dusubiyeyo bakamuha ikigozi, ikigozi n'inusu ngo akirye iyinga. Ne nk'umunyu wo twaciye tuza turawurigata kugira tunywe amazi, nta kindi kintu twikorako, naho dukura utuboga, naho dukura imfungurwa.
Izi mpunzi ziganjemo abana, abagore n'abagabo, ziri mu bihangare biri muri buroke ya 15, zivuga yuko ibibazo byabo bikomeye ari ukubura ibyo kurya no kurara nabi. Zivuga yuko imibereho yabo iri munsi yaho zabaga Imonge Monge.
Ibibazo turiko turahura ahubwo bisumba ivyo twari dufise Imonge Monge. Aha turi ngaha aye turamara iminsi 4-5 tudafungura. Aha aye baba abana bavyeye abamama eka n'amazi ufate no kikintu cy'isuku nta n'amazi dufite dukaraba.
Ikibazo cy'uburyamo kabisa turahangayitse cyane, iyo imvura iguye amazi aradutera mu bihangari tukabura ingene dusasa ibintu bikononekara, uduhuzu tugapondekara tukamere gukuntu nyine kwa nabi. Ibyo biraduhangayikishije. Ikindi ukijanye n'uburyamo nyene ni ukuvuga turibwa tukamerwa nabi, kuko harimo abamaze kuzimiza ibintu, hari nk'uwo baheruka guterura isafuriya nka je ubwanje nyene baranteruye karutabi y'amasafuriya kubera nta mwidegembyo, barapasuye ihema barinjira baca banterura ikarato y'amasafuriya. Ubu nta karato y'amasafuriya afise nk'abandi, kuko n'umugenzi twari kumwe nawe ne baramwibye amafaranga. Ubujyojoro nyene bivanye n'umutekano muto dufite aho hantu. Turifuza kuyaga n'abatware bacu bikanka kabisa, nta mwidegembyo dufise kuko nta mazu tugira tubamwo, nta kuntu dushobora kuganira n'umuntu ahishije udufungurwa turabura ingene two dusangira n'abagabo bacu. Turamaze imyaka ishika muri ibiri tudashobora kuyaga n'abagabo bacu uko bikwiye.
Uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi yo Mulongwe Ntamubano Dominico yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo bakigejeje ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi HCR.
Duherutse kwakira impunzi zivuye mu muri kade transite ya Monge Monge. Izo mpunzi zirafise ingorane zitandukanye, na cyane cyane ibibazo nyamukuru novuga n'ibibazo bibiri. Icya mbere n'ikibazo cy'ibifungurwa, ikibazo kigira kabiri nicyo kuronkaho uburaro, kuronka uburaro kugira ngo bave mu nyubakwa rusange. Icya mbere icyo cy'ifungurwa ni uko bamaze iminsi babaronse ibifungurwa byari bisigaye muri stock, bakatubwira yuko ibindi nabyo bazoba barafungura muri iyi minsi iri imbere biriko biraza. Musanzwe muzi yuko aya mabarabara atameze neza kandi ko biva kure Bukavu. Turarindiriye turabe yuko izo fungurwa z'iwabo zishobora gushika.
Twagerageje kuvugisha abayobozi ba SR mu karere k'Intara ya Kivuyepfo ariko ntibyashoboka ko tubabona, turacabashaka. Mu nkambi yo Mulongwe hari impunzi z'abarundi zirenga 9,000 aho zahageze ziunze imvururu zo mu mwaka 2015 mu Burundi. Bedase ngavo ku bgaradijwe gi America mu rongo yo mu ntara kivuye.
Inshuti mwari muduteza matwi ahaniho dusoreje wanyu mu ntara hamwe n'abafashije kwegeranya aya makuru mbashimiye kuba mudutega matwi buri munsi kandi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza.